Iri ni ijwi rya Amerika. Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira mu gitondo kuri metero 25 murongo wa 31 murongo wa 41 ku mirongo migufi ya shortwave. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Usanga abo bana kenshi bafise imyifatire bakora ibyo bagombye, ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye.
Uyu ni Kankunze Claudia, yize iby'inyifato n'imibano, niwe akurikirana abana bafungiwe na ba nyina mu mabohero. Aravuga ku kibazo cy'abana bafungiwe na ba nyina mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May avuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za AMISOM zigwanya intagondwa za El Shabab muri Somalia n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mahoro Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Riek Machar arwanya ubutegetsi muri Sudani y'Epfo hamwe n'abandi bakuru bahurikiye mu runani rw'abarwanya ubutegetsi barasinye amasezerano ya nyuma y'amahoro agamije kurangiza burundu intambara igiri kwiza imyaka itanu hagati y'abenegihugu. Machar yasinye ayo masezerano mu ijoro ryejo ku munsi wa kane ku murwa mukuru wa Sudani i Khartoum nyuma yo kwanka kuyasinya inshuro zibiri zose imbere yaho. Ayo masezerano ariko asize inyuma ibibazo bitarumvikanywa ko nk'ibitegiri vy'amareta ya Sudani y'umanuko izogaburwamo hamwe n'imbibe zayo bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko IGADE. Abakuru b'ibihugu byo muri ako karere amakungu hamwe n'abanyesudani y'Epfo bizigiye ko ayo masezerano agiye kurangiza burundu intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu ikura mu ngo zabo abarenga imiliyoni zine nayo abaharugwa mu miliyoni nabo bakaba barahunze igihugu cyabo. Ufaransa bwashikirije ejo ku munsi wa kane ko bushobora gutegura ibihano ku bategetsi b'imiharirwana yagirizwa guca kubiri n'amasezerano y'amahoro yasinywe mu mwaka w'2015 muri Mali. Icegera c'ubuserukira Ubufaransa muri ONU yavuze ko ibihugu bigize ako kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano byatoye itegeko ryongereza ibihano muri Mali muri rusangi, ariko ntibiramenyekana nimba Uburusiya n'Ubushinwa bishigikiye ibyo bihano bishasha bisabwa n'Ubufaransa bikaba bishobora gufatirwa abategetsi ba Mali ku gatwe kabo. Igice kinini cya Mali ntikigenzurwa n'ubutegetsi hamwe n'Abafaransa ndetse n'inteko za ONU. Ahama habaye ibitero bihitana abanyagihugu naho hari amasezerano y'amahoro yemeranije n'abarwanyi b'abatuarege agamije gukumira intagondwa zikora iterabwoba. Ibiro byawo ni nabyo bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko abantu baba ku mugabane wa Afrika basigaye babaha imyaka myinshi kandi ibijyanye n'amagara yabo birushiriza gutera imbere. Ariko OMS igabisha ko hariho abandi banyafrika imiliyoni n'imiliyoni bakigendana indwara zikomakomeye. Ibyo byatangajwe na OMS mu nama yabereye Dakar muri Senegal yahuje abategetsi 47 bo muri Afrika muri ino ndwi. OMS itangaza ko mu ntango z'iki kinjana abanyafrika bahora babaho imyaka 44 ihavigenda yiyongera kugeza ku myaka mu mwaka w'2015 aho bagiriranya ko umunyafrika yarafise amahirwe yo kubaho imyaka 53 kugeza mu mwaka wa 2015. Ubu iyo myaka yo kubaho muri rusangi isigaye yaraduzi shika ku myaka 61. Leta Zunze za Amerika zongereje ikiringo cy'uyundi mwaka ingingo yo kubuza Abanyamerika gufata ingendo muri Korea ya Ruguru, mu kuvuga ko bashobora kubangamirwa bagiyeyo. Iyi ngingo yo kongereza iki kiringo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani k'umwaka uza ifashwe mu gihe twigoro two kuganira na Korea ya Ruguru ku isamburwa ry'ibirwanisho bya nuclear mu izinga rya Korea byahagaze. Igihe Perezida Trump yarangiza umubonano n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Singapore, umutegetsi wa Amerika yatangaje ko Korea ya Ruguru itakira intambamyi kuri Amerika ku kibazo cya nuclear, yibaza ko Kim Jong-un nawe azoca ahagarika programa yiwe ya nuclear, ariko ngo siko byagenze. N'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko leta ya Myanmar yakoze ibyaha byo mu ntambara mu kubuza kwimfashanyo zishikira abanyagihugu bateshejwe ingo zabo mu buraruko bw'ico gihugu. Ishirahamwe Fortify Rights ryamuka mu Busuwisi na Leta Zunze za Amerika rikorera cyane mu bumanuko bwa Aziya ryasohoye icegeranyo ku munsi wa kane cerekana ingene imfashanyo zazibiwe ku banyagihugu inyuma y'iminsi amatohoza ya ONU nayo yerekanye ko igisirikare cya Myanmar cyakoze ubwicanyi kivunga baranafata abakenyezi b'abayisilamu mu bwoko bw'abarihinja ku nguvu.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Rwanda ubushikiranganji bwitaho impunzi bufatanyije n'ishami rya ONU yitaho impunzi mu Rwanda ejo baramukiye mu gikorwa cyo gutanga ikarata ndangampunzi. Abategetsi ku mpande zose bemeza ko izo karata zizofasha byinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Mu rwego rwo kubafasha kwigira, ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Ubonye Madame Jeanne d'Arc de Bonheur, ministre wita ku bibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda, atangiza ku mugaragaro umuhango wo gutanga ikarita ku mpunzi ziba ku butaka bw'u Rwanda. Ni ikarita bigaragara ko ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi kubiyeho imyirondoro yose ya nyirayo. Ni ikarita ihabwa abafite imyaka 16 y'amavuko kuzamura. Mu ibara irasa n'ikarita ndangamuntu zihabwa Abanyarwanda, ariko ku y'impunzi hagombye kujya ibendera ry'u Rwanda ho hari ibirango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ni ikarita kandi igaragaraho inyuguti ya iri mu kazi isobanura refugee cyangwa impunzi. Iyi karita y'impunzi yaba abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda HCR ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda baremeranya kwizoroshya byinshi ku mpunzi. Muri ibyo baravuga ko izabaho ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi, igatuma uyifite ashobora kubona ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bimworoheye, kuba yasaba akazi bimworoheye, akiga bimworoheye n'ibindi nk'uko Ministre de Bonheur yabibasobanuriye.
Iyi karita nini yayo izabafasha kandi nanone kugera ku muhigo wo kubaha ikarita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo mubashe kwivuza cyane cyane kuri mwe mutuye mu mujyi. Ikindi kandi nk'uko mubizi, mu rwego rwo kubafasha kwigira, ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Kwikubitira iyi karita yahawe impunzi ziba mu mujyi wa Kigali zikaba ka 300. Ministre wita ku bibazo by'impunzi agasaba ko buri wese ufashe iyi karita agomba kuyirinda uko bishoboka, kuko ngo umunsi yabitakaje hari aho bishobora kumugora.
Ni ukuyifata neza. Twebwe hano mu gihugu cyacu ikarita ikuranga iba ari nk'ubuzima bwawe, kuko iyo uyitaye serivisi washakaga ushobora kutayibona. Iyo uyitaye ushobora kugera ahantu basanga utayifite ukaba wahura n'ikibazo cy'umutekano. Numva ko rero ikarita ibaranga ni ingenzi cyane kuri mwebwe, niyo mpamvu mugomba kuyifata neza mukayibikaho mbese mukumva ko ari ubuzima bwanyu.
bamwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi rya Amerika nazo zirashimiye ikarita zahawe. Nazo zikavuga ko zitaraboneye ikarita hari uburenganzira zabaga zitemerewe mu gihugu cyane nko kubona akazi. Mu gihe umutekano wabakajijwe mu mujyi nabwo ngo hari ababigenderamo bitiranywa n'inzererezi. Uyu murundi wemeza ko akomoka mu ntara ya Muyinga aratubwira uko byamugendekeye.
Nagiye mpura n'imbogamizi zimwe na zimwe badufata kubera ibyangombwa, ugagenda n'icyangombwa kigasaza, bagufata isura yawe ntiboneke ku cyangombwa, bakakujyana ariko ntago watindayo.
Bakujyana gahe?
Bakakujyana nyene muri gereza nkanoraga rete gutyo, bakaba bakubitse nka kwa kuri abafatira umuntu mu nzererezi, bakagufata n'inzererezi ariko bwaca ashiranye iminsi ibiri ukongera ugataha.
Iyi karita yo kugira uburenganzira bw'imbere mu gihugu irabonetse ku mpunzi ariko zigakomeza gusaba ko zahabwa n'uburenganzira bwo gutembera mu karere zishaka amaramuko, kuko imirimo y'imbere mu Rwanda nayo ikiri yanga. Uyu ni umukongomani wemeza ko amaze imyaka 20 ku butaka bw'u Rwanda ari impunzi avuka muri Kivu y'Amajyepfo.
Kawenda icyo tuba twasaba nka leta y'u Rwanda bagatwemerera natwe tukajya tuwambukira kuri iyo rangamuntu nk'abanyarwanda basanzwe bo mu gihugu, kuko mu Rwanda nta kazi gakihaba, kazi karabuze, abashomeri turi benshi kandi leta ntago yabona akazi kakwira abantu bose. Ubu rero batwemerere natwe tujye tuwambuka imipaka tugende dushakire iyo ngiyo tongere tugaruke hano iwacu, ko hano niho wacu, niho we turumva ahantu umuntu amaze imyaka 20 niho mu rugo. Batureke tutembere muri East Africa tushakishirize ubuzima.
Mu kiganiro n'itangazamakuru Ministre Doboneri yahamije ko bari gukorana n'inzego bireba kugira ngo izi mpunzi zibashe kubona uburenganzira bwo kurenga imipaka.
Ubu ikindi kirimo gikorwa nuko turimo dukorana n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo abifuza kujya mu mahanga hatangwe icyangombwa kibasha gusomwa mu mashini ku buryo bashobora kukifashisha bajya mu mahanga kuba bashakirayo imirimo.
Ministeri yita ku mpunzi ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi RCR mu Rwanda batanze ikarita z'impunzi mu gihe hirya no hino mu nkambi z'impunzi cyane z'Abanyekongo hakunze kugaragara abafite ikarita zibaranga nk'impunzi icyarimwe bafite n'ikarita zibaranga nk'Abanyarwanda. Ministre Doboneri yadusubije ko mwibarura bakoze aho byagiye bigaragara ko hari utunze amakarita abiri y'ubunyarwanda bagiye bamusaba kuyisubiza. Mu minsi ishize kandi nibwo humvikanye bamwe mu mpunzi z'Abanyekongo bibaruzaga basaba gutahuka basubira mu gihugu cyabo. Icyakora amagingo ya ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda iravuga ko abari muri iyo gahunda bari banibaruje bagiye bisubiraho, kuko ngo ituze ryagarutse mu nkambi ya Kiziba yabyimburiye izindi mu kwibaruza, binubiraga ko bafashwe nabi ku butaka bw'u Rwanda. Magingo y'u Rwanda rurabarura impunzi zisaga 150,000 ziri ku butaka bwarwo. Iyi gahunda yo kubaha ikarita z'impunzi biteganijwe ko izarangirana n'ukwezi kwa 7 k'umwaka utaha nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, ibitigiri by'abana bafunganywe n'abavyeyi babo mu iboherero rikuru ry'ingozi biriko biragabanuka. Abana 5 baraye barungitswe icese mu kigo cirerero, biyongereye ku bandi barenga 10 mu kiringo c'umwaka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse aratubwira ibindi kuri inkuru.
Nyene biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara, kubera umwana mubanye mu ibohero si byiza. Ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana kumugumana.
Uyu ni umwe w'abakenyezi bapfungiye mu ibohero rikuru ry'ingozi. Umwana wiwe ari muri abo bana bagira barungikwe hanze y'ibohero. Devote asingira nkabo umuyobozi w'iryo bohero ati ikibanza cy'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu acamusohora. Dufise abana batoye bashika 20, ubu bagira batwara abana 5, acasigara abana 15. We nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane, kuko umwana ntabafunzwe isanzwe abafunze umuvyeyi. Ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakurire ngaha kuko mwibohero saha abana naho wakoze cyane.
Abavyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana. Uyu yarahatungiye abana 2.
Nasaba Imana ati Imana yo mpaka kafuma abacyana mwiriro nkasikara ndumwe. Baragiye ubukari, ubukari bwonyine bakabujya ku biharage nta magara meza bari bafise.
Oya. Nakayi.
Oya kayi ntibashobora aho karonko uri mwibahero boro nkakayi. Ntibabandikiye ubukari n'ibiharage. Kanje bari bamaze gukura. Rasu yo bampa ntiyashobora kubatosha bajya cyane.
Bako magara manga.
Amakarama 3-5 y'ibiharage na 3-5 y'ubuka. Ayo yabahaza mu kiro no kumuranga. Umwana ntuzi yuko ari kuri nyina goma ashaka kurya.
Abandi babyitwaganiriye bashimangira cyane cyane ku indero y'abana zitari nziza mwibohero
usanga umwana afise ibintu akenera ntabironke ugambera abana barakenera utuboga kugira ngo bashire ku byo biharage baturose hamisha kabiri abana barakenera ubuye kandi cha gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhutu ko munyororo ntashobora kuronka impuzo yo kwambika umwana ikirenge ivyo byose rero indero y'umwana nayo ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mwibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane
mwibohero rabona kiva mu mpinga itandukanye umwe wese avuga umugore avuga icyo yishaka wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hana kivuga ngo mengo ni kiza akisanga oya hasi heza
abo bana bavuye mwibohero bacha bajanwa kurerekwa mu kigo mfata kibanza cha Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi basanzeyo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze Eric ni mubona rongo ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwe abo bajana mujyango wakomokamwo
hariyo nabandi kubera icaha umuvyeyi aba yasize akoze kugatumba atamashaka kumutora kubera ibintu urya mugana avuga ati umwana w'imbe bazirwa nko kwanyi kandi abavyeyi babo ntibavyishimira tubasubije iwabo kubera mama afise umutima uhagaze kubera utumwana wanje bazava mugira nabi kubera caca hanakora
abo bavuye mu ibohero niyo bashitse mu bigo biragoye kubahindero kakunze Claudia yitije nyifato n'ibibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo
usanga abo bana kenshi bafise inyifato y'ukwiheba bakora avuka ibyo bagombye ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye
mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo kubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ibyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri ico kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nkuko tuvyiganirwa na Rike nimubona akirongoye
administration yoduha nka tere ahanyene hafi kugira nka tere twebwe twubake aha turi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyane nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere bya twubake kugira turonke ahantu tuba kiwacu
igihugu cy'u Burundi gifite amabohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babuko wabo abo bana ba mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora mu Rwanda usaba indorerezi mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe mu kwezi kw'icyenda kwirinda gutanga amabwirizwa ku bayobora itora ndetse bakubaha umuco w'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Komisiyo y'Igihugu y'amatora yakoranye inama n'indorerezi zisaga 900 zizakurikirana amatora y'abadepite ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu ndorerezi 950 zakiriwe n'iyi komisiyo abasambijana baturutse mu mahanga abandi bava imbere mu gihugu Komisiyo y'Igihugu y'amatora yabwiza indorerezi ibyo zemerewe n'ibyo zibujijwe mu mabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'amatora abuza indorerezi kuboga mu bikorwa by'amatora akababuza kwirinda gutanga amabwiriza ku bayobora itora Komisiyo y'Igihugu y'amatora isaba indorerezi kandi gukorera aho bemerewe mu gihugu bakirinda gutangaza ibyavuye mu matora mu gihe urwego rubishinzwe rutarabikora ndetse no kubaha umuco ugenga igihugu amatora yabereyemo ku bibazo by'abajijwe n'indorerezi ibyinshi byagiye bigaruka ku buryo amatora akorwa indorerezi cyane cyane zaturutse hanze y'u Rwanda zikibaza niba kuri liste y'umutwe wa politike umuntu atatoramo umuntu umwe ashaka atiriwe atora liste yose iriho abakandida bakabakaba 80 perezida Komisiyo y'Igihugu y'amatora Profeseri Kalisa Mbanda yasobanuye ko amatora yo mu Rwanda akorwa
utora rero agashaka gutora parti politike ntabwo atora umwe mu bakandida 80 cyangwa 60 twahawe na parti politike atora liste yose agahijwi parti politike atayiha parti politike akayiha umukandida wigenga imyanya rero igabanwa hakurikijwe umubare w'amajwi buri parti politike yabonye cyangwa umukandida wigenga Parti politike yabonye amajwi menshi kuri lisiti yose niyo izagira abadepite benshi muri mu nteko ishinga amategeko Parti politike yabonye amajwi make arenga 5% ikabona bakeya hakurikijwe amajwi yabonye abakandida independent bo nabo babona umwanya bakurikije ko babonye 5%.
Indorerezi zanasabye komisiyo y'igihugu y'amatora ko zahabwa uburenganzira bwo kujya mu byumba by'amatora mu gihe hazaba hagezweho ibikorwa byo kubarura amajwi hatabayeho kuzikumira. Iyi ndorerezi yoherejwe n'umuryango wa RDGR.
Twifuza yuko kubura amajwi byagenda mu mucyo, byakorwa mu mucyo, abahagarariye abagomba gutorwa bakabona umwanya wo gukurikirana neza, natwe indorerezi tukabona uburyo bwiza bunoze bwo gukurikirana uko ayo matora ariho abarubu.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yijeje izo ndorerezi ko zemerewe gukurikirana uko amajwi abarurwa kugeza mu cyumba cy'itora. Gusa indorerezi cyangwa baba bahagarariye abakandida ntibemerewe kwinjira mu bwiherero bugenerwa umuntu umwe gusa ugiye gutora. Komiseri Royce Bamwine:
n'indorerezi zihari kugira, kuko n'ijambo indorerezi nicyo bisobanura, ni ukugira ngo barebe ibirimo gukorwa. Twamara gusoza amatora tugatangira kubarura amajwi, yaba ari abahagarariye abakandida, yaba ari observers, yaba ari n'abatoye ubwabo bashoboye kumuha bagategereza icyo gikorwa.
Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko bateganije ibyumba by'amatora 17,146 imbere mu gihugu, n'ibyo bashyize hanze y'igihugu cyane cyane ku bazatorera mu mahanga. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko igihugu cya Congo n'Uburundi aho naho gutorerwa bigeze bateganya kubera ko ibi bihugu byombi birimo umutekano muke. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May havuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za AMISOM zigwanya intagondwa za El Shabab muri Somalia, kandi ko azosaba n'ibindi bihugu gutanga inkunga. Umufasoni May yabivugiye mu kiganiro na Perezida Uhuru Kenyatta w'igihugu cya Kenya bahaye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa 4. May yavuze kandi ko ubutunzi bw'abantu bose bivye Kenya bakaja kubunyegeza mu Bwongereza buzosubizwa Kenya kugira bafashe abanyagihugu ba Kenya. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza i Nairobi.
Ibikoba bya muzinga biraswayo hakirwa abanyacyubahiro bakomeye cyane ku kirimba cya Perezida n'izo bya Kiri Theresa May. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yemeje ko yishimiye amasezerano ahambaye cyane yagiranye na Perezida Kenyatta, harimo kureka ibicuruzwa biva muri Kenya kwinjira atamakori ibirishya mu gihugu ciwe. Yavuze ko ibi bizokomeza n'igihe Ubwongereza buzoba bwamaze kwisokora mu muryango wa Buraya. May yatangaje ko urwaruka muri Afrika rutegerezwa gushyirwamo ingufu nyinshi ku bw'iterambere ry'uwo mugabane.
Together we will make sure the next generation.
Turi hamwe tuzitwararika kurunganwe rubuza mu minsi izaruba rufise ingufu n'ishaka, rukaronka akazi keza gahemba neza kugira ngo ruterere mu iterambere rirama rya Kenya. Ivyo si vyiza kuri Kenya gusa, ni vyiza no ku Bwongereza. Nzokorana namwe n'ayandi mareta muri Afrika kugira ngo urwaruka rugire ubumenyi uwo mugabane ukeneye kugira ngo utere imbere mu butunzi. Iruhande y'ivyo Perezida Kenyatta yanavuze ikindi bahurije ko
we also agreed to continue cooperation in security.
Twumvikanye kandi kubandanya imigenderanire mu by'umutekano mu kugwanya iterabwoba, kandi nk'uko mubizi iki ni gisata twe n'Ubwongereza twakoreye ko cyane. Nk'umwimbu twabonye iterabwoba rigabanuka mu karere nubwo kakibangamiwe. Iryo terabwoba May yifuza ko riranduranwa n'imizi.
The UK continues to support the commitment of the brave Kenyan soldiers fighting in Somalia against al-Shabaab.
Ubwongereza bubandanya gufasha intwari z'abasirikare ba Kenya bagwanya al-Shabaab muri Somalia, kandi mpava ntangaza inkunga nshasha ku nteko za Afrika muri Somalia. Kandi nyakubahwa Perezida, nahimbawe no kumva ko inzego z'umutekano za Somalia ziko zirigishwa. Ibi nivyo n'Ubwongereza bwifuza, kandi uko dukora ngo tubishike ko turangaje imbere utwigoro tw'amakungu twose, twizera neza ko amisomiro nk'uburyikeneye mu ntambara n'urugamba byo kugwanya iterabwoba. Surwo rugamba rw'iterabwoba gusa Ubwongereza bushaka guterera. Avuga ku kugwanya igiturire muri Kenya yagize ati:
We stand with you.
Duhagararanye namwe muri uru rugamba kandi twasinya amasezerano kugira ngo ubutunzi bwose bwavuye mu biturire muri Kenya buhishijwe mu Bwongereza buzosubizwa abanyakenya kubw'ineza yabo. Turagukeje kandi nyakubahwa Perezida kubw'umwumvikano wa politike witayeho muri iki gihugu. Kenyatta nawe yashikirije ko igihugu ciwe casavye Ubwongereza kugishigikira kugira ngo gitorwe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Yes, indeed, we have requested our British friends as we are.
Nivyo, ni impamo. Twasavye bagenzi bacu b'Abongereza nk'uko turiko dusaba bagenzi bacu mw'isi yose gushigikira kigoro kacu. Nk'uko nja nabivuze, uruhara rwa Kenya mu gukomeza amahoro kw'isi yose n'akarere rurazwi. Kandi kubw'ibyo, twizera ko dufite intererano y'ingirakimazi. Kandi turiko duhamagarira bagenzi bacu bose harimo Ubwongereza kudushigikira mu kigoro kacu.
In our bid.
Tereza May yabaye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza agendeye Kenya inyuma y'imyaka 30. Ku ntwaro ya gikoloni, Ubwongereza bwakolonije Kenya imyaka 43 hagati y'igihumbi kimwe 1920 n'igihumbi kimwe 1963 umwaka ico gihugu caronse kwikukira. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Tombora yerekeye kumenya imirwi yo mu mashampiyona atandukanye y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa divizio ya mbere mu karere k'Iburaya izohura mu nkino zo mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2018 ushira wa 2019. Iyo mikino y'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere yaraye ibaye ejo ku munsi wa kane. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Iyo tombora yabereye mu gisagara cya Monaco mu gihugu cy'u Bufaransa. Mu mugwi A harimwo ama ekipe ya Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco na Club Brugge. Umugwi B ugizwe na Barcelona, Tottenham, Hotspur, PSV Eindhoven na Inter Milan. Mu mugwi C harimwo ama ekipe ya Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool na Etoile Rouge de Belgrade. Mu mugwi D harimwo ama ekipe ya Lokomotiv Moscou, FC Porto, Shakhtar 04 na Galatasaray. Mu mugwi E ni Bayern de Munich, Benfica, Ajax Amsterdam na AEK Athens. Umugwi F ugizwe na Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyonnais na Hoffenheim. Mu mugwi G harimwo Real Madrid, AS Roma, CSK Moscow na Victoria Pilsen. Mu mugwi H harimwo ama ekipe ya Juventus, Manchester United, Valencia na Young Boys. Inkino za mbere zo mu ntango zizoba ku munsi wa kabiri tariki 18 no ku munsi wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kuza ku 9 uyu mwaka w'ibihumbi 2018.
Urakoze Fidele kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cha Zimbabwe kifise perezida mushasha Emmerson Mnangagwa yararahijwe icese mu mabanga yo kurongora igihugu ku igenekerezo rya 26 ry'ukwezi k'umunani inyuma yaho sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro itangarije ko umushikiranganji Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekerezo rya 30 ry'ukwezi kw'indwi. Iyo sentare yarahakanye urubanza rwari rwashinzwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta Movement for Democratic Change Alliance. Leta ya Amerika iriko iratera kamo impande zose kazisaba kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Zimbabwe hamwe n'amategeko. Umurwi mpuzamakungu mu gihugu cya Zimbabwe ujejwe kugenduza amatora the IRND waratangaje ko hari ibintu bitari bike byanaguwe mu nzira y'amatora ugereranije n'amatora yabaye mbere ngo naho hari ingorane zikomeye zabandanije gutuma abantu bagira amakenga kwitegurwa ry'amatora ritari rishemeye. Uyu murwi uvuga ko hari ibintu bitari bike bigikenewe kunagurwa kugira ngo abanyazimbabwe bose bashobore kwizigira ayo matora, kandi ayo matora ashobore kwizigirwa n'intara yose hamwe n'amakungu bimaze gutera imbere mu nzira ya demokrasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracatewe amakenga n'ityozwa ry'agateka kazina muntu ritewe n'imvo za politiki ribandanya hamwe n'ubugizi bwa nabi bwo kwihorana bibandanya mu gihugu cya Zimbabwe. Umuvugizi wa Departement ya Leta Amerika Heather Nauert yagize ati ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ntibikwiye kuvugwa muri politiki ishingiye ku nzira ya demokrasi. Ati uburenganzira bwa kirima muntu, ubwigenge burimo gushikiriza ibyiyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro bitegerezwa gukingirwa, kandi abakorerwa amabi hamwe n'ivyabona bategerezwa gukingirwa n'amategeko. leta z'umwe za Amerika zirifuza kandi zirahanura leta Zimbabwe ko yotunganya ibiganiro n'abanyapolitike bose kugira ngo ishire imbere ubutegetsi bose biyumvamwo bushira imbere inyungu z'abanyagihugu.
Iyo yari jambo y'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ninaho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifuriza umunsi mwiza, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.